Είναι η ραδιό της Βιντεο Αμερικ. Ζουίδια Αμερικά λιβάνε να ακούω ασκήσεις βιντεο Mwana musa chutima ese mututeza matume iki tondo chokuwa gata tu itali kinu yukwe ziku ichumi umaka wihumbe na milongi vili. Mwari kiki tondo mlikumge na Fidel Niyonga umugwi wa uni ukura matoza kurundi wongewe ikindi kilingo chumunga akumge.
Le fait même que le Conseil des droits de l'homme est renouvelé pour la quatrième fois le mandat de la Commission, malgré le changement de pouvoir, elle dit que...
Uyoni Dudu Diene arongo imugui wabahinga ba onu akura matoza kuburundi. Abogati kubona onu yonge ikiringo umugui wacu inshuro igira kane kandi haheruka no guhinduka ubutegetsi mu Burundi kicyerekana ko ivyo dukora byizewe kandi ataho bihengami. Mu Rwanda bagize inama nshinga amateka basaba leta gusubiramwo ibiciro vy'ikori ryakwa umunyagihugu ku butaka bwiwe kuko basanga ribangamiye abanyagihugu. Imbere ko dushika kuri izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Kigeri. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuze jo ku munsi wa kabiri kwategekanya kwitabira ikiganiro kigira kabiri cy'impaka na Joe Biden w'umugambwe wa Demokrate. Yavuze ko azoba ameze neza ku mugoroba wo ku munsi wa kane kugenekerezo rya 15 z'uku kwezi kwa 10 muri icyo kiganiro kizobera mu gisagara cya Miami muri leta ya Florida. Inyuma yaho ku munsi wa kane yapimwe asanga yaranduye COVID-19 aca twarwa gukurikiranwa n'abaganga mu bitaro aho yamaze amasaha 72 mbere y'uko atahuka ku munsi wa mbere ku mugoroba kwitabira icyo kiganiro aho abo bakandida bazokwishyura ibibazo by'abazotora bishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Ikigo kijejwe kugenzura no gukinga indwara CDC gihanura ko umuntu yanduye COVID-19 ashobora kwanduza abandi kuva ku minsi 12. Perezida Trump yahanuye Abanyamerika kudatinya COVID-19 inyuma yaho atahukiye avuye mu bitaro. Umugera wa corona umaze kwica abarenga 210,000 muri Leta Zunze za Amerika hamwe n'abababa 7,500,000 bamaze kwandura mu gihugu cyose nk'uko bitangazwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Urukurikirane rw'imodokari zari zitwaye umukandida w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora muri Tanzania zarahagaritswe amasaha atari make ejo ku munsi wa kabiri. Inyuma y'iminsi umurwi ijejwe amatora muri Tanzania utegetse ko ibikorwa byiwe by'imyamamazo biba birahagaze kuko yagirijwe guca kubiri n'amategeko. Tundu Lisu, umukandida w'umugambwe Chadema, yari kaja mu karere ka Kibaha avi Dar es Salaam igihe yahagarikwa n'abapolisi bitwaje ibirwanisho bikomakomeye. Bimenyesha makuru muri ako karere byavuze ko abanywanyi biwe bari kumwe bafunzwe ariko we baramureka. Komisiyo ijejwe amatora ku munsi wa gatanu yarabujije Lisu gukora imyiyamamazo iminsi indwi nyuma yo kuvuga ko yaronse ibirego by'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'undi mugambwe ko yakoresheje imvugo ihamagarira abanyagihugu kugarariza ubutegetsi. Lisu kandi yagirizwa gukora amakoraniro y'abantu benshi ubutegetsi butabizi. Lisu azohiganwa na Perezida John Magufuli ariko arondera gutwara iyindi manda ya kabiri y'imyaka 5 mu matora yo kwigenekerezo rya 2018 ukwezi kw'icumi. Abandi bakandida barenga 10 bazoba bari muri iryo higanwa. Umushikiranganji w'indero muri Kenya yavuze cyo ku munsi wa kabiri ko amashuri amwamwe ashobora kongera gutangura kugurura muri iyi ndwi. Inyuma yaho aheruka kuvuga ko uyu mwaka wabaye ifagusa kubera ikiza cya COVID-19. Umushikiranganji w'indero George Magoha yavuze ko abanyeshuri bose bazotegekwa kwambara udupfukamunwa mu gihe amashuri azosabwa kwama asuzuma ibipimo by'ubushyuhe ku banyeshuri n'abakozi. Mu kiringo cy'indwi zitari nke ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Kenya bwarose abantu bashasha bandura bari hagati ya 250 ku munsi mu gihe mu kwezi kw'indwi begereza 900. Kenya gushikubu muri rusangi maze kuronka banduye barenga ibihumbi 39 585 hamwe n'amajyanindwi na 43 uwo mugera umaze guhitana umurwi ugira kabiri w'intagondwa zari zarafunzwe zarafunguwe ejo kuwa kabiri muri Mali amakuru ava mu gisata cy'abajejwe umutekano avuga ko imbohe 30 zabohowe mu ijoro ryo kuwa mbere ishuri wa kabiri zica zitwarwa mu buraruko bw'ico gihugu abarobeli ijana bakekwa ibyaha canke baciriwe imanza bararekuwe mu mpera z'indwi nk'uko byashyizwe ku munsi wa mbere n'umutegetsi ajejwe ibiganiro ibihugu byo mu burengero bw'isi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU biranebagura ingendo y'ubushinwa yo guhungabanya agateka ka muntu ku bayisilamu mu bwoko bw'aba Uyghur hamwe no kuburizamwo ubwigenge bwa Hong Kong ambasaderi w'Ubudagi muri ONU Christoph Hegen ejo kuwa kabiri yasabye ubushinwa kubahiriza uburenganzira bw'abari mu madini hamwe n'inkehwa cyane cyane mu ntara ya Xinjiang na Tibet ambasaderi w'Ubushinwa muri ONU Zhang Yun nawe yatumye urutoki Leta Zunze za Amerika yasabye Amerika kubanza kwiraba no guhagarika ivangura rifatiye ku rukoba ikorerwa mu gihugu imbere yo kwagiriza ibindi bihugu Zhang kandi yari yamirije Perezida Donald Trump yama yavuze ko ikiza cya corona cyavuye mu Bushinwa kandi ko Ubushinwa ari bwo bwayikwirakwije ku isi
urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi wongewe ikindi kiringo cy'umwaka umwe ONU ibona ko akiri ihonyangwa cy'agateka kazi na muntu muri icyo gihugu ko hataragera ko ikura y'abahinga bakora amatohoza muri icyo gisata ingingo yafashwe inyuma y'umutaga wejo kwa kabiri n'akanama kabonye kajejwe arateka kazi na muntu Pierre Claver niyo nkuru umenyesha makuru wacu ari mu Rwanda araduha ibindi kuri iyi nkuru
Inama nkuru ijeje gateka kazi na muntu mwishamwe mpuzamakungu ONU mukongereza kiringo c'umugwi ukora amatohoza ku Burundi muri ico gisata isigura ko amezi y'imbere y'amatora n'ayakurikiye ubutegetsi bwa perezida mushasha yabayemwo ihonyangwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu uwo mugwi wongewe kiringo c'umwaka umwe ugizwe n'abahinga batatu urongowe na Dudu Diane akimenya ko uwo mugwi wongewe kiringo yabwijwe ijya Amerika ivyo bagiye gushimikira ko mu matohoza Ati cyo tugiye gushimikira ko nk'uko twabivuze muri raporo yacu iheruka ni ukuguma turikanuye turaba ibyaha biriko biraba bibangamira uburenganzira bwa muntu ubwicanyi ihohoterwa no kunyuruza abantu batabona ibintu kumwe n'ubutegetsi ababikora ingufu bakoresha no kugenzura ko byoba bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kubona ONU yongeye ikiringo umugwi wacu kandi haheruka no guhinduka ubutegetsi mu Burundi nicerekana ko ibyo dukora byizewe kandi ataho bihengamiye uwo mugabo aturuka mu gihugu cya Senegal twaganiriye ari mu rugendo mu gihugu cy'Ubufaransa amenyesha ko bagiye gusubira gusaba ko bokwemererwa gushika ku butaka bw'u Burundi nimugiye kuva uwo mugwi ushingwa mu mwaka w'ibihumbi 2016 abawugize batarahonyoze ikirenge muri icyo gihugu bakora ko amatohoza Ati twabisabye kuva kera ariko ntiturapfa twemerewe kujayo n'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta canke abandi begwa n'ico kibazo cyo nyangwa ry'agateka kazi na muntu yamara nawe tutazokwemererwa twebe ntiducike intege turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa byacu birashimwa ndaba twongewe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze ingufu mu mpera z'ukwezi guheze aho uwo mugwi washira habona raporo yawe igira kane intumwa y'u Burundi ambasaderi Tabure Nova aserukira u Burundi I Geneve mu Busuwise yarasubiye kuwiyamiriza yivuye inyuma Atenye numwa z'u Burundi turemeza ko twabonye raporo y'abahinga baboni ku Burundi. Iyi raporo yuzuyemo ibinyoma n'ibitutsi ku buryo yari kwiye kwamirirwa kure. Ni raporo yerekana ko abahinga baboni bahinduye intumbero ahubwo bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uwo mugwi ntunyegeza ko ushigikiye abatavuga rumwe na leta ukerekana akababaro ufise kubera umugambi SNL watsinzwe mu matora. Ibyo bigaragarira mu mareme ntanyagi bibi byo byarakozwe canke bizokogwa n'umugambi CNDD-FDD. Boni kwiye kubibona maze bikogwa by'uyu mugwi bihagarikwe. Ku Burundi ntibusamazwa n'ibi ahubwo turabandanya akazi ko gusubiza ibintu mu buryo nk'uko leta nshasha yabitanguye. Turiteguriye gufashanya n'ibihugu n'amashirahamwe biri muri iyo nzira. Murakoze. Icyo bikoze intumwa y'igihugu cy'u Bufaransa yashikirije ko irajwe ishinga nuko abagirizwa gukora amabi yatohojwe n'uwo mugwi badahanwa.
Les violations des droits de l'homme décrites dans ce rapport sont préoccupantes.
Atonyangwa yagateka kazina muntu nayandi mabi biri mu maraporo y'uwo mugwi biteye amakenga. Ubu Faransa buributsa ko bugwanya ukudahana ibyaha, dusaba leta kugarukana icuka ciza n'ikiyago cha politike nabo batavuga rumwe, kurekure imfungwa za politike, abahari na gateka kazina muntu n'abamenyesha makuru bafungiye ubusa, hamwe no gusambura umugwi w'inkorabara w'ugwaruka rw'imbonera kure, kugarukana icizere no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ubwo butegetsi bushasha butungwa gatoke w'uburongoye Perezida Evariste Ndayishimiye asa n'uwishuye uwo mugwi wa ONI wongewe ikiringo hamwe n'ibihugu bigushigikiye ko atari bo bakunda Abarundi kurusha ubutegetsi buhari. Hari mu kiganiro aheruka guha abamenyesha makuru.
Akateka kazina muntu nibiraba leta niba bashaka kuvuga agateka kazina muntu nibatubwire bati hari abavigitime nakana ntimwigeze mushaka guca urubanza kugira ngo banezegwe. Mugudosanga bariko bavugira abakoze ikibi baza kuvugira abapfunzwe bariko baraburana bakadendekeranya kugira ngo baronke ico bavuga. Leta rero mugabo mu byo bayisaba no kugwanya kudahana rero sinumva uwo muntu rero asigaye akunda bene gihugu kurusha na leta.
Yamara Dudujen atwara uwo mugwi yabwiye Nyabu na Ijwi rya Amerika ko bagiye gushira inguvu mu gukorana n'ayandi mashami mpuzamakungu ndetse na sentare mpuzamakungu mpana bya CPI kugira ngo ibyaha by'ubunyango by'agateka kazina muntu bizotebe bihanwe. Iyi sentare nayo nyene yaratanguje amatohoza nyezina haraheze imyaka ibiri. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Rwanda abagize inama nshingamateka basaba leta gusubiramwo ibiciro vy'ikori rya kumunyagihugu ku butaka bwiwe kuko basanga ari bangamiye abanyagihugu mbere no kwiga ku biciro byo guhererekanya ubutaka biruje abanyagihugu. Ibyo co kimwe n'ingingo zo kubungabunga ibidukikije ni vyo abadepite babajije umushikiranganji afise ibidukikije mu mabanga yiwe mu Rwanda. Asumta kabo yaduhe ibindi kuri inkuru.
Mu ngendo bagize inteko ishinga amategeko bakoreye mu ntara zinyuranye z'u Rwanda, abaturage bagaragarije aba badepite ko babangamiwe n'ikibazo cy'imisoro basoreshwa ku butaka bwa biri hejuru ndetse n'ikiguzi cyako umuturage ushaka guhinduza ubutaka buva kuri umwe bwandikwa ku wundi. Kuri uyu wa kabiri inteko ishinga amategeko yatumije Ministre Mujawamariya Jean d'Arc ufite ibidukikije mu nshingano ze kugira ngo atange ibisobanuro ku musoro uhanitse wako abaturage ku butaka bwabo. Ni ikibazo cyagarutsweho n'abadepite banyuranye
bahangayitse kubona ubutaka ejo bundi bafite leta tumenya nk'ahita icumi yo kujya nko ku mahita makumyabiri cyangwa se kujya n'eshanu ukumva ari 500 ndetse uwaguze akeza 50 ni miliyoni ukibaza abanyarwanda iyo bashaka kuvuga ati ntabwo tuzabishobora.
Aho twagiye dusanga abaturage bagaragaza impungenge z'uko iyo bafunguye site nshya bakemeza ko agiye kujya imiturire batangira kubabarira imisoro y'ubutaka bakurikije ko ari imiturire. Ugasanga umuturage afite inzu ibatse ku buso bwa metero kare 100 cyangwa 200 ariko ifatanye n'isambu wenda ya gitari. Ubwo rero bazaya kubarira ibirarane by'imisoro bakabara kuri ubwo buso bwose. Hashimye ati bitatu bamubara ibirarane ugasanga iri buso bwiwe ngomba kugusha isambu ye.
Icyo gihe ugasanga ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirandika ibirarane by'imisoro kuri ba baturage bagifite ibyangombwa by'ubuhinzi batahinduriwe ndetse bategerejwe n'ibikorwa remezo byatuma bashobora gusorera aho batuye. Nibajije ngo ise muri ubu buryo bushya ibyemezo byanjyanama bizongera kugenderwaho mu buryo bushya bw'imikoreshereze y'ubutaka.
Abagize inteko ishinga amategeko barasaba leta kandi ko yakwirengera ikiguzi kigendanye n'ihererekanya ry'ubutaka. Ni kenshi abaturage bakomeje gutakambira leta basaba ko ikibazo cy'umusoro w'ubutaka cyakongera kikigwaho neza, batekereza ku bakene badashobora kubona amafaranga asabwa n'uturere.
Usanga amafaranga n'ishora ari menshi, ugenje nje dusaruramo ntabwo amafaranga yabona.
Umuturage yemba afite isambu nka hegitari eshatu, yari iri mu buhinzi, yari isanzwe iri mu buhinzi. Umuturage ukaza ukandikaho ku cyangombwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa 180,000. Nk'icyo twibaza, uwo muturage 180,000 ntaho azabikura. Abaturage aho bahagaze ubu we avuga ko leta nishaka izaza ikayitwara kuko ayo mafaranga ntaho yarakura.
Tuzi icyo dutegereje, tubyumva kuri radio ngo harimo ibihari.
Harimo abantu benshi bagaragara ko badasora.
Ntabwo
nigeze nsora.
Izagenda gute?
Ntabigenza nte, twazabikora gute se ko natwe twasanze nta bubasha bamwe tuzabona.
Minisitiri w'ibidukikije yijeje abadepite ndetse n'abaturage baba bafite iki kibazo ko amabwiriza agena imikoreshereze y'ubutaka agiye guhinduka mu minsi ya vuba.
Hagiye habamo amakosa cyane cyane ayagiye agaragara mu byemezo byagiye bifatwa na njyanama, bagahindura imikoreshereze y'ubutaka land use. Ahari nk'imiturire bakahashyira, cyangwa se ahari ubuhinzi bakahashyira imiturire. Twarabikurikiranye dusanga akenshi nuko ubutaka bw'ubuhinzi budasora menshi ugereranyije n'ubutaka butuweho. Ibi ngibi rero bikaba bizakemurwa nuko imihindurire y'imikoreshereze y'ubutaka ubu ngubu izajya yemezwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikoreshereze y'ubutaka binyujije mu sisiteme y'ikoranabuhanga. Nyuma y'uko zishyiraho ibishushanyo mbonera, nta muntu uzongera guhindura imikoreshereze y'ubutaka uko yishakiye kuri central level batabyira province.
Abadepite kandi banagarutse ku micungire idahwitse y'amashyamba, banagarwa ku kibazo cy'ibiti byinshi bitemwa ahashakishwa amakara yo gucana. Kuri iki kibazo, Minisitiri ushinzwe ubutaka n'ibidukikije Jean d'Arc Mujawamariya yemeye ko amashyamba menshi atemwa hashakishwa amakara cyane cyane yinjira mu mujyi wa Kigali. Nubwo nta mishinga ihari yahita irangiza burundu iki kibazo ku buryo bwihuse, Minisitiri Mujawamariya yavuze ko hari ibyo leta yatangiye gukora birimo gushishikariza abaturage cyane cyane abatuye umujyi wa Kigali gukoresha gaze, abasigaye badafite ubushobozi bwo kuba bayigura bagakoresha imbabura zirondereza amakara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Rwanda kandi nyuma y'amezi atandatu uburovyi bwarahagaze mu karere ka Rusizi, ku munsi wa mbere bwongeye kubandanya. Umunezero ku bakora uwo mwuga n'abakora ubucuruzi bushamikiyeko, ariko kandi bavuga ko umwimbu wabonetse ari muke mu buryo budasanzwe. Umenyeshamakuru wacu Temistoke Mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira inkuru ikurikira.
Kinyi caje hangaha na kababaro dufite twese nk'aborozi.
Ikibazo si dreshi gusa, na serivisi mbi tubona muri iyo dreshi. Ngiye nk'ishyira dreshi mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2019, tugeze mu kwa 9 ntarabona izo dreshi twishyuye.
Urumva bamwe mu borozi bo mu karere ka Rubavu bagaruka ku kababaro baterwa no kubura ibyo bagaburira inka zabo, nyamara baramaze kwishyura dreshi kuri sosiyete yitwa Soseri y'ubucuruzi. Dreshi ni nk'ibisigazwa cyangwa ibikatsi biboneka mu rwengero rw'inzoga, bikifashishwa mu kugaburira amatungo cyane cyane maremare.
Ubundi kera twarishyuraga bakaba baguha nibura icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri wataza amafaranga, ukaba iya mbere zirimo kuyirya ukongera ugasubirayo bakaguha ya yindi. None urishyura n'amezi atatu n'amezi ane akarangira, yewe n'amezi atandatu. Turasaba kurenganurwa n'ubuyobozi rwose budufashe.
Ikibazo gihari, icya mbere itanga serivisi mbi, ya kabiri bongera igiciro uko bashaka. Icyiciro cya dreshe nta nama batugisha, badutegeka noneho kugura dreshe bakadutegeka n'uburyo bagomba kuyidutwarira. Ushobora gutwara imodoka yawe hariya cyangwa ikodeshe bayakira. Utekereza kujya kugura igicuruzwa ahantu aho uguriye nyirubwo itaguteka n'imodoka igomba gutwara icyo gicuruzwa kandi agushyiraho n'igiciro, nta gaciro baduha. Serivisi yabo irafurambiye.
Ababorozi bavuga ko Soserigi ibaha serivisi mbi ndetse n'itonesha kuri bamwe rishobora no guha icyuho ruswa.
Nakubye ni serivisi mbi kubera ko hariho n'ushobora kwishyura akararayibonye. Ibyo birahari birazwi, ariko hariho n'abandi bashobora kumara uwo mwaka atarabona adreshi yishyuye.
Ushobora kujyayo uyu munsi bakaguha adreshi, wenda bitewe n'ukuntu uziranye nabo sinzi ukuntu bigenda, bakayiguha bakaguha n'inshuro zingahe undi we agaherayo.
Hari abandi bishyura adreshi nyuma y'umunsi umwe bakayibona, cyangwa se akishyura uwo munsi akayibona.
Niba ari ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'ababorozi bwandikiye akarere ka Rubavu basaba kurenganurwa bagaragaza ko sosiyete icuruza dresh zamura ibicuro byayo igihe babishakiye ntacyo bashingiyeho nta n'ubwumvikane bubayeho hagati y'iyi sosiyete n'aborozi. Bavuga ko nk'ikamyo imwe y'ifuso yuzuye dresh bari basanzwe bayigura ibihumbi 46 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko ubu igiciro cyayo cyashyizwe ku bihumbi 60. Daihatsu yari isanzwe igurwa ibihumbi 23 yashyizwe ku bihumbi 30, mu gihe akamodoka gato ka Helix kagurwa ibihumbi 11 kashyizwe ku bihumbi 15. Muri iyi baruwa twaboneye kopi banavuga ko iyo umworozi amaze kwishyura dresh adahita yihabwa, ahubwo ikagurishwa abacuruzi nabo bagahindukira bakayigurisha aborozi b'abahenze, ibintu bafata nko guhabwa serivisi mbi. Banavuga ko sosiyete icuruza dresh ihatira aborozi gukoresha imodoka zayo mu kuyitwara, akaba ari nabo bagena igiciro bitumvikanweho mu gihe umworozi yashoboraga kubona indi modoka imutwarira dresh ku giciro gito. Hari kandi no kuba aborozi bishyura igiciro cya fuso igomba kuba yuzuye dresh ariko bagahabwa igice n'ibindi. Bwana Aimable Kadogo ni perezida w'ishyirahamwe ry'ababuruzi.
Bari abantu bo kuri sosiyete twaraganiriye inshuro nyinshi zitandukanye, dukorana inyandiko, nanjye ubwanjye ndabandikira, ndetse nandikiye n'ubuyobozi bw'akarere mbugaragariza ko tubangamiwe na sosiyete, ariko ntabwo batwumva, bakubwira ko bakeneye guteza koperative yabo imbere, ntibakeneye kutwitaho, twebwe ko ntacyo tubaraje inshinga. Hari n'umworozi witwa Ntawe Bari François naguha urugero, nshaka kwereka urugero rwa serivisi mbi. Bamubwiye ko azaho akama adresha kizana imodoka arayizana, yirirwa ku cyuma ntibayimuha, ayishyura umubyizi yayirirwanye kandi araratabonye dresh, arahomba. Nandika mbasaba kugira ngo umworozi arenganurwe, ariko na n'uyu munsi ntibamushubije amafaranga ye. Ibyo bintu duhora tubibabwira bigize nk'aho nta handi baregwa, ariko banza hari bizashika hakaboneka kuko imikorere yabo iratuzambisha.
Ubuyobozi bwa sosiyete icuruza dresh buvuga ko bwazamuye ibiciro kuko basanze abayikenera ari benshi cyane kuruta ingano ya dresh iboneka. Bwana Ndekezi Gaspar uyobora sosiyete asobanura ko nta n'impamvu yo kubanza kuganiriza aborozi ku izamurwa ry'ibiciro.
Koperative biratandukanye, hari koperative y'aborozi bafite kungurije ibintu byabo, itagutse sosiyete de serivisi de gisedi ifite uko yubakitse n'ukuyoborwa. Ntabwo twajya kugenda agaciro kuyoborwa sosiyete, ntabwo gufata ingamba zizamura sosiyete ngo tujye kwifashisha undi muntu ntawe duhuriye mu miyoborere ya sosiyete.
Uyu muyobozi anahakana iby'ikimenyane mu itangwa rya dresh, avuga ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo basabye aborozi gukora urutonde rwabo rugaragaza umubare w'inka buri mworozi afite, bigashingirwaho hagenwe ingano ya dresh azagabura mu kwezi akaba ari nayo ahabwa. Avuga ko uru rutonde ruzatangira kugenderwaho mu minsi ya vuba, kandi ko bizanakemura ikibazo cy'abayiguraga bashaka kuyicuruza, bigatuma abashaka kuyigabura bayibura cyangwa bakayibona bitinze. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere buteganya ku busabe bw'aborozi basaba kurenganurwa, ariko ntabwo byadukundiye. Ari umuyobozi w'akarere ka Rubavu n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, nta n'umwe wabashije kwitaba telefone cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twabandikiye. Igihe bagira icyo batangaza tukazabibagezaho mu nkuru y'ubutaha.
Hariho koperative y'aborozi mu karere ka Rubavu, twifuzaga yuko twebwe ahubwo iyo dereshi yakwegurirwa iyo koperative akaba ari yigenga ikagenda igabanya abanyamuryango bayo.
Twebwe twifuza ko twakorana direct aborozi bakorana n'urugano rwa Burarirwa, ariko iyo intermediary iri hagati y'abantu bashaka kutunyunyusa imitsi ntacyo bashoye ikavaho.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Temistoke kuri iyo nkuru.
Turabasuhuje bakunzi b'izanywanye n'Ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo, bateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirinda.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu 2021 hari ku cyumweru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije urugamba yise intambara ku iterabwoba. Kuri uwo munsi iyi ntambara yatangiriye muri Afghanistan. Mu nyemerere tuyibukiranyeho muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Intambara yatewe n'iki? kwa kabiri tariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2021 ibitero by'iterabwoba bitarabaho mu mateka y'isi byibasiye leta zunze ubumwe za Amerika. Abaterabwoba 19 bayobeje indege enye zitwara abagenzi imbere mu gihugu, bakubise ebyiri ku miturirwa ibiri yari ya mbere mu burebure ku isi mu butumbagire yitwa World Trade Center mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege ya gatatu bayikubise kuri Ministeri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, yubatse mu nkengero za hafi cyane ya Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ndege ya kane abagenzi barwanyije abaterabwoba bari bayigaruriye maze iza kwitura mu gisambu ahitwa Stony Creek Township muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko abayobeje iyi ndege ya kane bari bafite umugambi wo kujya kuyitura no gusenya ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche cyangwa se ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko Congress zombi ziri i Washington DC. Ibi bitero byahitanye abantu hafi 3,000, byakomerekeje abandi 250,000. Ibikorwa remezo byashenye nibyo byangije bifite agaciro k'amadolari agera kuri 10 billion. Ibi bitero bimaze kuba, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko byakozwe n'abayoboke b'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda kandi ko byateguwe binayoborwa n'umukuru wawo Osama Bin Laden. President George Bush wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ku mugaragaro leta y'abatalibani bayoboraga igihugu cy'Afghanistani gutanga Bin Laden bari bacumbikiye. Abatalibani barabyanze, nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gutera Afghanistani. Itariki ya 7 y'ukwezi kwa 2021, ukwezi kumwe nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo mu kwa 9 muri uwo mwaka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarateye. Inyuma yayo hari inshuti cyane cyane iz'inkora mutima Ubwongereza n'Ubufaransa. Yasobanuye ko umugambi w'igitero ari ugushwanyaguza Al-Qaeda no kuyibuza kongera kugira indiri muri Afghanistani binyuze mu guhirika ingoma y'abatalibani, kandi koko barayihiritse. Igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 2021 nicyo cyabaye intangiriro y'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yise intambara yaguye ku iterabwoba Global War on Terrorism mu Cyongereza. Iyi ntambara yarenze Afghanistani igera no muri Iraq mu 2003, Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ihahirika ingoma yari hari ingoma ya Saddam Hussein. Iyi ntambara ku iterabwoba iracyakomeza n'uyu munsi, iri no muri za Pakistani mu ntara ya Baluchistani, Siriya ku mutwe wa Leta ya Kiisilamu, Somalia kuri Al-Shabaab mu karere ka Sahel na Afurika y'Uburengerazuba ku mitwe ya Boko Haram na Leta ya Kiisilamu dufashe ingiro nkeya gusa. Nyuma y'imyaka 20 hafi iyi ntambara imaze, niyo ndende cyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahanga mu by'umutekano bemeza ko iyi ntambara imaze kwica no gukomeretsa abantu barenga 800,000. Yirukanye mu byabo abandi byibura 37,000,000 babaye impunzi. Naho kubirebana n'ingengo y'imari imaze kugenda kuri intambara ku iterabwoba, Ministeri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, itangaza ko yakoresheje 1,547,000,000, ni ukuvuga 1,547,000,000 kuva mu 2021 kugera mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka mu ntambara zo muri Iraq, Siriya na Afghanistani. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo yifuza kudusangiza n'abandi banywanyi bose b'ijwi rya Amerika, ntakitugezeho. Adresse ni radio yacu @ gmail@gmail.com. Tuzamutumikira. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Mwese mkunda radio izwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikro ari kumwe na Fidel Niyongabo. Turabashimiye mwese, mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio izwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.